Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Irimwumva n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatanu, tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'ibihumbi 2014. Muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Thomas Kamirindi. Ni Samuel Nigice, i Kigali ni Bujumbura.
Umuntu afatwa n'uko yanse kwita mu butungane, ntibigeze babona ko yanse kwita mu butungane. Kuba bamufatiye ubwirwa cy'indege, ntacyabuze yuko asohoka uno munsi akagaruka kuwa Mungu, agaheza akitaba kuwa mbere mu gatondo mu butungane.
Uwo ni Pacifique Nininahazwe, umukuru w'ishyirahamwe Focode ryo mu Burundi, ku ifatwa rya Pierre Claver Mbonimpa, uyoboye ishyirahamwe APROD riharanira uburenganzira bwa gateka kazina muntu n'ifungwa ry'abantu, ni mukanya mu makuru yo mu biyaga binini. Mu yandi makuru turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi nayerekeye muri Kenya, bombe cyaturitse mu gisagara cya Nairobi. Ikaze mwese ku ijwi rya Amerika. Nk'uko tubibabwiye mu kanya, dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyatangurire muri Kenya. Kuri uyu munsi wa gatanu, ibitero vya bombe zibiri vyabaye uruhagarara mu karere karimwo Isoko i Nairobi. Ivyo bitero vya bombe vyahitanye abantu 10, bikomeretsa abandi 70. Ayo mabombe yaturitse kuri uno munsi wa gatanu nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza basohoye igabisha ku ngenzi zabo zija muri Kenya. Igipolisi gitangaza ko amabombe abiri yaturikiye ku isoko riri hafi y'igisagara. Batangaza kandi ko imwe muri ayo mabombe yaturikiye mu muduga wunguruza abantu. Amasanamu ya video yerekanye umuduga wasambutse cyane, imiduga myinshi ahubwo yasambutse, n'ibiyo by'inyubakwa byamenaguritse. Nta wuritira ibyo bitero, ariko umukuru w'igipolisi cy'i Nairobi Benson Kibui yavuze ko hamaze gufatwa abantu babiri mu matohoza y'ibyo bitero. Hamaze igihe hari amakenga menshi ku mutekano muri Kenya bitewe n'uko ico gihugu kiri hafi ya Somalia, ahari icicaro c'umugwi w'iterabwoba wa El Shabab ukorana na Al Qaeda.
Muri Nigeria, President Goodluck Jonathan yaburijemo urugendo yari yateganije mu mujyi wa Chibok. Guverinoma ya Nigeria yatangaje ko icyo cyemezo cyatewe n'ibibazo bikomeye by'umutekano. Chibok niho ni hahandi babana b'abakobwa barenga 200 bashimuswe na Boko Haram ku itariki ya 14 y'ukwezi gushize. Ahubwo President Goodluck Jonathan agomba kujya mu Bufaransa mu nama yatumijwe na President François Hollande ku kibazo cya Boko Haram. Iyo nama izabije ku wa gatandatu i Paris. Abakuru b'ibihugu bya Benin, Cameroon, Niger na Chad nabo bazaba bayirimo.
Muri Turkiye naho ishyirahamwe ryimba ubutare rivuga ko kuva kera narindi ryamye rishira imbere umutekano w'abakozi baryo. Ivyo ikabivuga nyuma yaho ahitwa Soma, mu kibanza iryo shyirahamwe rihinguriramo ubutare, gisambutse hakakamwe umuriro hagapfa abantu bashika ku 280. Kuri uno munsi wa gatanu, umukuru w'iryo shyirahamwe Soma Holdings Company Al Gurken yatangaje ko ishyirahamwe ryiwe ryasohoye amafaranga menshi kugira rikingire amasanganya abakozi bayo. Yamara yemeye ko icumba cyari kigenewe guhungiramo abakozi iyo habaye isanganya baherutse kugikuraho. Icyo cumba kikaba cyari cyarashizwemo ivyuma bifise ubuhinga bwo kuzana umwuka kugira abantu bashika ku 500 bahungiremo bongere baronke umwuka mwiza uguhema.
Iri ni ijwi rya Amerika. Washington izakora ibishoboka byose kugira ngo Irani itazavaho igire intwaro kirimbuzi cyangwa se bomba atomike mu rundi rurimi. Niko Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Chuck Hagel yongeye gutangaza uyu munsi amaze kuganira na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu i Tel Aviv. Uruzinduko rwa Minisitiri Hagel muri Israel rubaye mu gihe Irani ikomeje imishyikirano i Vienna n'ibihugu by'ibihangange kuri gahunda yayo ya nucléaire. Kuri Minisitiri w'Intebe wa Israel, iyo mishyikirano nta kimaze, ahubwo Iran izayikoresha byo guhuma isi yose mu maso yo yikomereze gahunda yayo yo gukora intwaro kirimbuzi. Ubu rero ni Netanyahu ubyemeza. Irani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubushinwa, Uburusiya n'Ubudage bari mu nama ya kane mu murwa mukuru wa Autriche kuva ejo bundi kuwa gatatu barashakisha amasezerano ya burundu azatuma Irani ihagarika kuyungurura ubutare bwa uranium bwayigeza kuri bomba atomique.
Abakozi ba ONU bajejwe kugenduza umutekano batangaza ko ubwicanyi bugigwa n'imigwi itavuga rumwe na leta mu buseruko bwa Ukraine buteye amakenga menshi, makenga janye n'ityoza ry'agateka kazina muntu mu gihe hasanzwe hari uruhagarara rwa politike hagati ya leta ya Kiev n'imigwi irondera kwiyonkora kandi ishigikiye Uburusiya. Kuri uno munsi wa gatanu umuyobozi mukuru ajejwe ibijanye n'agateka kazina muntu Navi Pillay yavuze ko icegeranyo cha ONU naco nyene cyatumye haba amakenga menshi ku mutekano w'inkehwa ziba mu ntara ya Crimea, igice kiri mu bumanuko bwa Ukraine cifatanyije n'Uburusiya mu kwezi kwa gatatu. Leta ya Kiev hamwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ntibemera uko kwifatanya kwa Ukraine n'Uburusiya. Mwijambo umushikiranganje w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'amahanga yashikirije kuri uno munsi wa gatanu yagirije ONU kuba ishigikiye uruhande rumwe kandi ko ico cegeranyo kitumvikana neza kikibonekeza kuba gifise aho gihengamiye. Imigwi y'abarondera kwiyonkora iri mu buseruko bwa Ukraine muri province ya Donetsk na Luhansk baragize referendum ku munsi wa mungu heze aho nyuma yaho batangaza ko babaye republika zikukiye. Abakuru b'iyo migwi irondera kwiyonkora batangaje ko batazokwitaba amatora y'umukuru w'igihugu azoba ku itariki 25 muri uku kwezi kwa gatanu mu ntara zabo.
Aya namakuru y'ijwi rya Amerika. Mu Buhinde, Narendra Modi aritegura kuba ministri w'intebe mushya mu minsi iri imbere. Ishyaka rye Bharatiya Janata niryo ryatsinze amatora ku buryo bwiganje. Ishyaka Congress rimaze imyaka icumi ishize yose ku ngoma naryo ryemeye kumugaragara ko ryatsinzwe nk'uko umuyobozi waryo Sonia Gandhi yabyitangarije ubwe mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Iri ni ijwi rya Amerika. Radio yacu ni gahunda y'umugoroba saa moya n'igice kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali.
Mushobora kandi kutwandikira mukoresheje adresi yacu ya email ariyo radioyacu@gmail.com cyangwa kuri Facebook mukatwandikira mukoresheje jambo radio yacu VOA. Kuri internet naho turi kuri web3@radioyacu.com. Ubu naho tugeze mu gice cy'amakuru yo mu biyaga bigari. Umukuru murantunga mu Burundi Petero Claver Mbonimpa arongoye ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'akabafunzwe yatawe muri yompi. Arabazwa ku makuru y'urwaruka rw'imbonerakure zoba ziriko ziragira imyimenyerezo ya gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tabita Mukamusoni yaduteguriye inkuru.
Mwijoro ryo kuri wa kane nk'iza 6 z'ijoro niyo Petero Claver Mbonimpa yahagarikwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura aho yariko aje Nairobi mu gihugu cya Kenya mu rugendo rw'akazi. Warongoye ishyirahamwe ya PRODH gishinze guharanira agateka kazina muntu n'akabafunzwe yaraye mu gasho k'inyamiramabi muri komine ya Bwiza iri mu gisagara cya Bujumbura. Kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu Petero Claver Mbonimpa ariko arumvirizwa muri parike ya Meri ya Bujumbura. Mu mashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike baranegura ifatwa rya mugenzi wabo Petero Claver Mbonimpa aho nyanza amategeko Pacifique nahadwe arongo ishiramwe Fokode.
Ivyumvikana ingene umuntu uvuga yuko azokwitaba kuwa mbere ukongera uwo munsi nyiruka wategetse n'umutahe uko umufata kuwa gatanu. Ubundi umuntu afatwa ruko yanse kwitaba ubutungane. Nibigeze abona ko yanse kwitaba ubutungane. Kuba mufate ubwirwa k'indege nta cyabuza yuko asohoka uno munsi akagaruka kuwa Mungu agaheza akitaba kuwa mbere mu gatondo mu butungane.
Pacifique nahadwe akavuga ko igipolisi kiriko kirageragereza guhuvya ukuri ariko bitazoshoboka.
Uko mbona impa yarayafashwe urabyikorera muri kino gihugu niko ubundi wese ashobora gufatwa ubunyagihambaye kwitwa ko umuntu yagiye mu munyororo ahubwo ahahambaye ingufu twese zagushyiramo kugira ngo kino gihugu kibe igihugu cyubahiriza amategeko n'agateka k'umuntu wese muri twese. Cya kabiri ibi nacyo nuko bashobora gutamaza nyene hagatangwa kuvugwa ibyo kubuhuza mbonima kubejeje niba muri kwa twoshima tuti leta y'Burundi yagize intambwe mu kurekura Kavere Mbonima ibi bitumaze kumenyera mu Burundi aho iyo hari cyazo gihamba leta icyo yadukana ibindi bibazo byo gusamaza kugira ngo abantu bagume bavuga ico kibazo
mishyiramwe muza makungu Benube bamenyesha ko babaje ni hagarikwa ya Peter Claver Mbonima kandi ko inzego zo muri iyo shami rya ONU mu Burundi zibijejwe ziriko zirabikurikiranira hafi Parfait Onanga Anyanga aserukira umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi Ban Ki-moon avuga ko yamenye uyu munsi ko Peter Claver Mbonima ari umwe mu baharanira gateka kazina muntu akaba ari no mu mashyirahamwe adaraniye ibyicaro vya politike Parfait Onanga Anyanga akamenyesha ko yizeye ko leta y'u Burundi itokora ikosa ryo kurungika ugwaruka mu myimenyerezo ya gisirikare mu gihugu ca Congo Parfait Onanga Anyanga akamenyesha ko mu gihe vyo bari vyo igihugu ca Congo ari cyo cyoshobora kubivuga gusumbya uko yo bivuga izo nkuru zijanye n'imisore igizwe nimbonera kure abahoze ku rugamba muri CNDD nabahoze arabagwanye wa FNL bita ibisakenkanya bivugwa ko bajanywe mu myimenyerezo gisirikare muri kiribahondezi ku butaka bwa Congo zatanguye kuvugwa mu kwezi kwa kane guheze mu mpera z'uko kwezi kwa kane imitego ikaba yarahitanye abarenga 30 muri iyo misore abandi batazi igitigiri bakaba barakomeretse nkuko amaradio yagiye arabishikiriza hano mu Burundi hakaba hari muri sekitere ya gatandatu n'indwi ya ikiriba ondes abanyagihugu b'abakongomani babaho ikiriba ondes cyo kimwe n'abajejwe intwaro bo hasi baremeza neza ivyugo gwaruka rw'abarundi rwagerera imyimenyerezo ya gisirikare aho hantu bakaba banavuga ko ibiziga vy'ugo gwaruka byaza gutorwa n'uwitwa Kazungu akorera urwego rw'iperereza ry'u Burundi izo nkuru zaravuzwe cyane n'amaradio hani Burundi ndetse nayo hanze arimo ni radio Okapi Pierre Claver Mbonima amaze gushikiriza ko nawe nyene yakoze amatohoza kuri ivyo vy'iyo misore yasi yarungikirwa umutahe asabwa kwerekana ivyemezo mu vyo yerekanye harimo ivyerekeye ingene uwo Kazungu akora mu iperereza yaja muri kiriba ondes amafoto ya bamwe bamwe mu gwaruka gwatwawe ikongo amaju n'amazina ya bamwe muri ugo gwaruka rwagiye gwitura prodehash rwari rwajanywe muri kiriba ondes ababuranira Peter Claver Mbonima bakamenyesha ko babajwe n'ingene igipolisi kirondera kurenza uruhu gw'amazi kuri ivyo vyose urongoye aprodehash yagihaye nk'ivyemezo kikarondera gushimikira ku ifoto imwe muri izo zine yagihaye I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Turagushimiye cyane Tabita Mukamusoni kuri inkuru.
Hanyuma kandi twongereho ko Tabita Mukamusoni amaze kutwohereza email atubwira yuko Petero Karaveri Mbonimpa amaze kugezwa muri gereza nkuru ya Mpimba. Ijwi rya Amerika usibye kuri radio mushobora no kudusanga ku rubuga rwa internet we@radioachuvewa.com. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uremeza ko abantu bazimira mu Rwanda kandi ko umubare wabo ugenda urushaho kwiyongera. Ministri w'umutekano w'imbere mu gihugu Sheikh Musa Fazil Harerimana arabinyomoza yivuye inyuma mu kanya gashize gato cyane amaze kuvugana na mugenzi wacu Edi Rwema tubatega amatwi.
Ayo makuru ntayo ni ibintu byo gushyushya imitwe y'abantu kuko n'uwo muryango atari ubwa mbere utanga amakuru yo gushyushya imitwe y'abantu atariyo kuko yivuze ngo umuntu yabuze kubura k'umuntu sinzi biba bigamije kuvuga iki iyo umuntu agiye k'igihugu cyacu gifite uburenganzira bwo kwinjira no gusohoka ku banyarwanda bakajya aho bashaka rero kuvuga ngo umuntu yabuze ni ikibazo cyo kuvuga ngo umuntu yatangiye ikimenyetso cy'uko umuntu yabuze kuko hari benshi bagiye bavugwa gutyo kumva abanyamakuru baravuze bati umuntu yabuze ejo akandika ati ntabwo nabuze ati ndi hano ubwo rero ibintu byabo biba bikeneye yuko abantu bashishoza bakareba icyo bavuze n'impamvu bakivuze
nyakubahwa ministre muri raporo yabo baravuga ngo bavuganye n'imiryango y'aba bantu baburiwe irengero ndetse bakanavuga ko n'inzego z'uturere zishobora kuba zaramenyeshejwe ibura ry'aba bantu ariko kugeza ubu nta kirakorwa ibi byo ubivuga hehe
iyo umuntu agiye akava mu rugo adasezeye abantu be bakavuga ati ntituri kumubona byitwa yuko yapfuye byitwa iki iryo jambo ni ryo bakoresha wumva yuko barikoresha ku bwende kugira ngo bateze ubwega ariko ubundi wabuze yagiye muri gahunda ze n'uwabuze kubera umutekano muke biratandukanye ubwo ni ukuvuga ngo icyo bashaka kuvuga ni ukubura kubera umutekano muke hari icyamubayeho cyangwa ni ukubura kuko adasezeye umuryango we
nyakubahwa minisitiri Harerimana iki kibazo muri iyi minsi kiragaragara ko kigenda kirujaho gukaza umurego mwibaza ko impamvu yabyo ari iyihe
n'uburenganzira buhari umuntu wajya hashaka arabajya mu masengesho arabajya mu bindi bikorwa icyo gihe rero y'abantu bagenda uko babishaka kuvuga ngo babuze n'ikindi kibazo babivuga nibo basobanura ahubwo bakavuga ati umuntu yabuze dufite n'ibimenyetso by'uko yabuze kuvuga ngo umuntu yabuze mu Rwanda byaba ari ikibazo kubera yuko byaba ari ikibazo cy'imyumvire kubera yuko mu Rwanda turatekanye niyo miryango iratekanye niba umuntu yagiye atabasezeye cyangwa hari ibindi bikorwa yigiriyemo icyo gihe bamutegereza bakareba iherezo rye ariko kuvuga ngo yabuze yishwe nta murambo ibyo ni ibintu ubona bishaka guteza ubwenge
bavuga ko benshi muri aba bantu bashobora kuba bashimutwa n'inzego z'umutekano mwebwe iki kibazo ntacyo mubona
inzego z'umutekano zishinzwe kurinda abanyarwanda zikaba zishinzwe no kurinda umutekano w'igihugu icyo nicyo zishinzwe ubwo rero gushimutwa byaba ari ikibazo kuko ntizifite uburenganzira bwo gushimutwa ariko rero zifite uburenganzira bwo gukurikirana ibyaha ubwo rero niba hari uwukurikiranwa nk'ibyaha umwunganira cyangwa umuryango we ukavuga ngo yashimutswe ubwo ni uguhinduranya imvugo z'ikintu kimwe icy'ingenzi ni uko mu mategeko gukurikiranwa nk'ibyaha no gukurikiranwa nk'ibyaha ntabwo ari ugushimutwa
Shehe Musa Fazil Harerimana minisitiri w'u Rwanda ushinzwe umutekano mu gihugu ndagushimiye cyane
murakoze nawe
urakoze cyane Edi Gwema kuri iyi nkuru waduteguriye
Iri ni ijwi rya Amerika ibiganiro by'umugoroba. Dukomereze mu Rwanda urukiko rukuru rwa gisirikari rumaze gutandukanya urubanza abanyeshuri nako rwanze gutandukanya urubanza abanyeshuri bo muri kaminuza n'urwa Lieutenant Joel Mutabazi kuko babisabaga bavuga ngo babakeneye kuburanishwa n'inkiko za gisivile kuko nabara abasivile kuri iyi nkuru dutega amatwi Asumta Kaboyi
urubanza rwo kuri wa gatanu rwahinduye isura mu gihe hari hitezwe ko ababuranyi bagiye gukomeza bisobanura ku byaha baregwa ababuranyi biganjemo abahoze mu itsinda ry'abanyeshuri ba kaminuza kimwe n'ababunganira bazamuye ikibazo cy'ibura bubasha ry'urukiko aho babwira urukiko rukuru rwa gisirikare ko basanga nta mpamvu bakwiye kuburanishirizwa mu nkiko za gisirikare kuko bo ari abasivile hafi ya bose kandi bavuga ko usibye kuba bari abayoboke ba RNC kandi bakaba basanga badakurikiranyweho icyaha cyo kuba barinjiye muri uwo mutwe basanga nta bindi bikorwa bigeze bakorana na Lieutenant Joel Mutabazi abenshi banavuze ko batari bamuzi cyane ko Lieutenant Joel Mutabazi nawe yahakanye ko atigeze bano muyoboke wa RNC ubushinjacyaha bwo buvuga ko budakurikiranyeho abaregwa kuba bari abayoboke ba RNC ko ahubwo babakurikiranyweho icyaha bakoze cyo gukwirakwiza ibihuha aho bagendaga batanga za depriya za RNC zisebye ubutegetsi bw'u Rwanda ubushinjacyaha buvuga ko itegeko rivuga ko iyo abantu bahuriye ku cyaha kimwe harimo abasivili n'abasirikare bakurikiranwa n'urukiko rwa gisirikare rubifitiye ububasha abunganira abaregwa basabye ubushinjacyaha ko bwakwerekana kuri buri wese uburyo yaba yarakoranye na Leta na Joel Mutabazi igihe bahuriye bakora icyaha naho bahuriye mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko bamwe bakoze icyaha bari mu Rwanda abandi bari Uganda ndetse na Congo abunganira abaregwa bagasanga ibi bintu bigomba gusobanuka ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bagiye biyemerera ubwabo mu nyandiko mvugo bakoreye imbere y'ubushinjacyaha ndetse n'ubugenzacyaha uko bakoranye na Lieutenant na Joel Mutabazi cyakora izo nyandiko mvugo abaregwa hafi ya bose basobanuriye urukiko ko batazemera ngo kuko bazikoreshejwe ku gahato ubushinjacyaha bwavuze ko icyaha cyo kugambanira igihugu kitafatwa nk'ubwicanyi bukorewe ahantu hamwe ariyo mpamvu ibyaha byagiye bibera hirya no hino kandi ko gusaba igihe icyo cyaha cyabereye bidashoboka kuko icyaha cy'ubugambanyi gikorwa igihe kinini nyuma y'impaka ndende urukiko rwafashe umwanzuro ko ababuranyi bose bagomba kuzaburanishirizwa mu rukiko rukuru rwa gisirikare ngo kuko ibyaha ababuranyi bakurikiranyweho byakozwe harimo n'umusirikare iki cyemezo nticyashimishije itsinda rinini rigizwe cyane n'abasivile kuko kuva mu gitondo bari bakomeje kwerekana ubushake bafite bwo kuburanishwa n'inkiko zisanzwe urubanza rwimuriwe mu kwezi gutaha Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Asumuta turagushimiye kuri iyi nkuru.
Mubandanye kumviza radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byo kumugoroba kuva saa moya n'igice gushika saa mbiri kuri radio Nshuti ya Bose FM 88 ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika FM 104 ibice bitatu I Kigali. Put your flags up in the sky. Mu rwego rwo gutegura imikino y'umupira w'amaguru muri Jeux Olympiques, umupira w'amaguru uzobera muri Brazil, uyu munsi Eddy Guema aratubwira ingene ibyo bikorwa byo kwitegura bizoba. Mutega amatwi.
Ku nshuro ebyiri zikurikirana mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru, ikipe y'igihugu cya Mexique izakina mu itsinda A, itsinda ririmo Brazil ari nayo izakira iyo mikino, Cameroon na Croatia. Bizaba bibaye inshuro ya 15 iyi kipe izi ku izina rya L3 yitabira imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Nubwo yashoboye kubona itike yo gukina iyi mikino ya nyuma, ntawabura kuvuga ko Mexique byayigoye kubona iyo tike, nubwo abantu benshi bayihaga amahirwe nyuma yo gutsinda Brazil mu mikino ya nyuma y'imikino Olympique yabereye mu gihugu cy'Ubwongereza mu mwaka w'2012. Mu bibazo iyi kipe yahuye nabyo mu mikino yo guhatanira tike harimo n'ikibazo cyo guhindagura abatoza byaviriyemo Mexique kurangiza imikino y'amajonjora iri ku mwanya wa kane. Icyo gihe byasabaga Mexique gukina imikino bita playoffs, aho yaje gukina n'ikipe ya Nouvelle-Zélande. Intsinzi ya Mexique y'ibitego 9 byose kuri bitatu mu mikino ibiri niyo yahesheje iyi kipe amahirwe yo gukina mu gikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Inshuro 5 zishize Mexique yagiye iva muri iryo rushanwa muri kimwe cya 16 mu mwaka w'2006 mu Budage, no mu mwaka w'2010 mu gihugu cya Afurika y'Epfo, Mexique yakuwemo n'igihugu cya Argentine. Mexique ubu iri ku mwanya wa 19 ku rutonde rw'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, ntirigera itwara igikombe cy'isi. Kure imaze kugera ni muri kimwe cya kane mu myaka y'1970 no mu mwaka w'1986. Nyuma yo kubona tike bigoye kwemeza ko iyi kipe izitwara neza mu mikino izatangira ejo bundi mu kwa gatandatu biragoye. Icyakora abakurikirana hafi iby'umupira w'amaguru bavuga ko iyi kipe ifite ejo hazaza heza kubera abakinnyi bakiri bato bayigize. Muri bo twavuga nka rutahizamu kabuhariwe Janvier Hernandez uzwi ku kabyiniriro ka Chicharito ukinira ikipe ya Manchester United mu Bwongereza, Andres Guardado ukinira Bayer Leverkusen, Giovanni Dos Santos ukinira Villarreal, Oribe Parlata ukinira Santos Laguna, Raul Jimenez ukinira Americana na Carlos Pena. Aba bakinnyi nibo bahabwa amahirwe yo kuzagerageza guhesha ishema igihugu cyabo bakagera ikirenge mu bandi basize amateka muri ruhago muri Mexique, barimo nka Antonio Carvajal, Hugo Sanchez, Jorge Campos na Cuauhtémoc Blanco. Muri iyi gahunda y'amakuru avuga ku myiteguro y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru, ku wa mbere tuzabagezaho amakuru ku gihugu cya Cameroon ari nacyo cya nyuma mu itsinda A.
Turagushimiye cyane nako nkuko Eddy Guema bivuze, ni itegurwa ry'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi yose cya 20 cy'umupira w'amaguru. Urakoze Eddy.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro gahunda radio yacu. Bakunzi bacu rero, dore wa mwanya wanyu. Frederic Nkundikije niwe wakusanije ibitekerezo byanyu mwanyujije ku rubuga mpuzambaga Facebook. Ngaho rero,
urakoze Oriana, urakoze nawe Eddy. Mwiwe neza namwe inshuti bakunzi radio Ijwi rya Amerika. uyu munsi kwa gatanu tariki 16 y'ukwezi kwa gatanu niho abashikiranganje yo mu bihugu byo muri Afrika bajejwe ubutungane barangiza inama yari imaze iminsi ibiri ibera ya Addis Ababa ku murwa mukuru w'igihugu cya Ethiopia. Inama yariko yiheza ingingo zofatwa zo kudakurikirana mu butungane abakuru b'ibihugu, abakuru b'amaleta hamwe n'abandi bategetsi bakomeye bakiri mu mabanga yabo kuvyaha bikomeye hamwe n'ivyaha vyo gutyoza agateka kazi na muntu. Abakunzi bacu kuri Facebook baragize ico batubwira kuri izo ngingo zihwejwe. Jean-Claude agira ati uwari we wese akoze icaha iyo adakurikiranywe n'izindi nkoze z'ikibi ziba zibonye itike yo kuzokomereza aho. Ati mbega ubundi abatetsi bibwira ko ubwinshi bw'abanyamafuti butuma amafuti azimangana. Ati burya naho ivyo vyaha bato bibazwa ngaha ndibaza ko imbere y'Imana bazobibazwa. Ati twese turi inkozi z'ikibi ariko ubwicanyi n'ikindi kintu. Jean de Dieu unawe agira ati mbega iyo sentare idafunze abakuru b'ihugu yopfunga bande. Ati niba iyo sentare itabaraba kandi aribo bibazo bakwiye kuvyihorera kuko hapfa wapfuye. Sylvestre wewe agira ati iyo sentare numva boyireka ndumva atacimaze. Jean-Claude arongira ati ahubwo jewe mbona ko hari nama adakwiye kuba. Ati ndibaza kandi nico abayategura baba bagamije. Selma nawe agira ati rekareka ahubwo abo batetsi ni bo bakwiye gukwitwa intahe mu gahanga niyo sentare ngo kuko akenshi igihe baba bafise ubwo burenganzira bwo kudakurikiranwa bica bagakiza. Ati ubwo rero igihe bavuye ku butetsi ivyaha bakoze bakwiye kubibazwa kandi hakwiye na sentare nyinshi. Jean-Claude arongera ati amanama nkayo antera gutwenga. Ati naho batokurikiranwa n'ubutungane ni hahandi iminsi ubwayo izoba ibakurikirana. Ati uronka gahengwe kwa mbere ku munsi ugira gatanu ugakwitwa intahe mu gahanga ivyaha vyakozwe kwa mbere. Jean-Claude wewe agira ati jewe mbona abakuru b'ibihugu bakwiye gukurikiranwa kubera ibibazo ibihugu byo muri Afrika bigira hanini baba babifisemwo uruhara. Ati umukuru w'igihugu ntabwo ari hejuru y'amategeko. Ati abatetsi ni bakurikiranwa niho igitugu batwaza muri Afrika kizorangira abantu bagaheza bagatunganirwa. Elvis nawe agira ati ahubwo iyo sentare ikwiye gushingirwa abatetsi nyene kuko aribo bica bagakiza kandi aribo bakandamiza abatavuga rumwe nabo. Emmanuel agira ati kubwanje abatetsi bakwiye gukurikiranwa bakiri no ku butetsi. Ati none mbega igituma abatetsi iyo babufashe usanga badashaka kuva ko nikihe. Ati nuko baba batinya kubazwa ivyo bakoze. Ati kubwanje iyo siyo ngingo abo bashikiranganje bari bakwiye kwiheza ahubwo bari bakwiye kuba bariko biheza ukuntu bo kurikirana abaprezida bakoze ivyaha baba abakiri ku butetsi canke abavuyeko. Ahaniho kandi turangirije ivyiyumviro twarungikiwe n'abakunzi bacu kuri Facebook. Abatumvise ivyiyumviro bashikirije mu twihanganire akanya katubanye gato. Mwakoze.
Frederic urakoze nawe namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika. Mukanya rero turasoza ibiganiro byacu none muri make tubibutsa makuru twabagejeje Horiana.
Ego, kuri uno munsi wa gatanu ibitero vya bombe bibiri vyaturitse mu gisagara ca Nairobi hapfa abantu 10 hakomereka abandi 70. Igipolisi gitangaza ko amabombe yaturikiye mu isoko no mu muduga.
Muri Nigeria Perezida Goodluck Jonathan yaburije mu rugendo yateganyaga kujyamo mu mujyi wa Chibok. Guverinoma ivuga ko byatewe n'umutekano mukeya uhari Chibok ni hahandi babakobwa barenga 200 bashimuswe na Boko Haram. Nshuti mwese rero turi kumwe tubashimiye cyane byimaze uko mwaduteze amatwi kandi na Fatuma Arimasi na ingenieur bafatanije ku buhanga bw'ibyuma. Murakoze cyane. Mwari kumwe kuri mikro na Thomas Kamirindi
na Oriane Tangishaka. Turabararetse kandi ku biganiro vyacu bisanzwe muza kumva mu gitondo saa 11 n'igice gushika saa 12 n'igice zo mu gitondo. Mugira umugoroba mwiza. Murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.